Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu kaze mu makuru mu Kirundi twabateguriye tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aragabisha intwaza ngabo mu gipolisi zigira uruhara mu kujya ibiturire no gukingira abagira amakosa. Muraza kuvyumva murano makuru. N'abahora ari abakozi 46 bishure gisumbuye Ecole Internationale y'Igitega barajushinga niyo bazorabandaniriza imirimo mu gihe iryo shure riherutse kugarwa n'ubushikiranganji bw'indero, eka n'abavyeyi bafise amakenga ku bana babo iyo bazoja kwiga. Nawe bamwe mu barimyi bo muri zone Rukaramu komine Ntahangwa intara ya Bujumbura bavuga ko bijukiye gukoresha ifumbire ya za Nyabarega nk'uko bimaze guhimirizwa n'inzego za leta. Namwe bijanye n'uburimyi kandi ubuyobozi bukuru bw'ikigo kijejwe gukurikirana igitegwa c'ikawa mu Burundi Odeka bushikiriza ko icatumye buteba guhemba abarimyi b'ikawa ku matonorero amwamwe byavuye ku ngorane yahabaye mu kurungika amafaranga biciye ku buhinga bwa none bwa Limikash nk'uko byavuzwe n'ubuyobozi bukuru bw'ico kigo. Nandi ni mukanya hano makuru muri kamwe yashikirizwa na Jota Miratuzi fandanye mu ngabo bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari.
Radio Indundi Culture.
Mwemeje kuvyumva umukuru w'igihugu cy'u Burundi aragabisha intwaza ngabo mu gipolisi zigira uruhara mu kurya ibiturire no gukingira abakora amakosa. Haronswe impapuro z'umutsindo kubakurikiye inyigisho ku ishuri rikuru ry'igipolisi muri komine Bubanza intara ya Bujumbura kuri uyu wa kane. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko atantwanza ngabo zingwiza murongo zikenewe, ahubwo hakenewe abama barikanuye bagashira byose ku murongo. Tumukwikiye.
Iyo uri ntwazangabo ukamenya ikintu gishobora gushikira igihugu kitarashika, ico kintu ntikiba. Igishitse giturumbuka nacho amenya gufata ingingo yihuta, decision rapide. Nico gituma tudakeneye intwazangabo yingwiza murongo. Nico gituma muteza kwama muri kano. Mwebwe mujejwe gukurikirana ko vyose biri ku rutonde mugwanya kajagari. Kugwanya kajagari rero ni gikogwa gikomeye cha misi yose. Uriko kwa nyakajagari, kirazira kuhu munyakajagari nao. Hariho mbere na boro hereza wa kajagari. Mumabarabara. Akajagari karawa, Inyamiramari hariho ziri. Ndetse, hariho ni Inyamiramari, zigenda kurjibi tulire. Mbere nga haa, nagira mbonereho kubakebura. Bitwa za gubariko wala imboregwa, ngonizi gonga bandi, muga waliko walonde la mahera gusa. Imboregwa la wanda nyikigira kukwitanza mahera. Kubona tusha ugwanya kajagari, imiduga ni gongane, ukazono uunda tinda, tombo yeko ndosuwa vorewe, na mama hera agende kugonga bandi munyuma. Niko mwamu wifuzi. Arero, ndawagabishije chale chane, mwebwe nwazangabo, mwamu chungera, akukarele, abobariko wakoreramu. Akajagari gategezwa kuva mugihugu. Muramaze kuboni ya masoka hiye. Muza kuzimya, mukabura homucha. None bababu huwate, muri rigya warabarajyo mwisoko, muri hehe. Nukweru ugya huwate, abaya fumba tishijumunu. Mumenye yuko, abobajeju nwaro na wasivire. Kuiga kurinda, nhafzo wize, baba fumba tishije, mwebwe ni mganye. Gukuri, nguvu, bigiza hagara maruganda.
Uyu akaba yari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko gushika ubu ataco bazi kubijanye na kunguko kamaze kuva mu butare haheze igihe bwaratanguye gucukugwa mu bice bitandukanye vy'igihugu ndetse bukanashogwa. Bashikiriza nk'ibibazo bikibonekeza bijanye n'ubukene bw'igitoro hamwe n'iduga ry'ibiciro mu gihe ubwo butare bubandanya gushogwa, bakibaza y'amafaranga ava mu ishongwa ry'ubwo butare aja. Kurikira bamwe mu bayaze na Radio Indundi Culture.
Nubwo batangaje yuko ubwo butare bwaboneke kugevrema ntako ndabibona kuko nk'umukuru yari yavuze ka n'umuzukuru azoshikira, ariko kugera uyu munsi ntitwamenye ati mbe bwa butare bwarashowe kimwe ntibwashowe ntambwe ni nkina mico
cye ntandiko ndabona takarusho karengeje turiko turabona kwari bintu uhagukora kavyici byatere biduru
inyungu sishobora kumenya ngo ngo bavuye mu butare kubera kankuru batagarutse batubwiye ati bajya amafaranga yashoboye kwinjira ariko akora mu iki tubatuzi uko nyene yinji tumuhedutomoke gwaneza icyabari karakora batadusiguri nubundi tuzoguma tubutuzi uko cyagumye bifashanya kwa kundi nyene byari bisanzwe
inyungu za bamwe bamwe sino batwe bantu bato bato turashikirwa oya hashikirwa uwo shikiriwe niko bisanzwe bimeze
ubwanje byo mbonesha amaso biri hafi nta mwabonese ngo banza akagerageza kwera igitoro kikaboneka ko abantu turarushe nayo mabarabara nyine atarakogwa gakoko iyo barabara rya rumonge ariko rari cyabo rirateye n'ubwoba ayo mafaranga nimba ataraboneka abonetse bagakora
leta yoje hamwe ikayaga n'abantu ko umwe hari giye yifuza ko ibintu byogenda neza uwundi nawe ntaba bishaka urumva rero muze amaze gukwega yikwegera ko ngirango intambwe kuri twe batabata ntizigaze naboneka
cyangwa nakumenye ngo nyine boraba kuntu abari ku rwego rwo hejuru ukuntu boraba amafaranga yabonetse nk'ifungurwa bigasubira nk'uko byahora abantu bato bato tugasubira kuronka ibifungurwa nk'uko byari biri murabona n'ubuzima bwo kurondera amafaranga ntabwo gihari
kumva muri make haba hakenewe gusigura kuva igihe ya mafaranga y'ubutare atanguye kuboneka inyungu amafaranga yashoboye kwinjiza n'iyi andi amafaranga rikakora muri iyi
ko gatandatu w'indwi iheze rero umushikiranganje vyaje rero harimwe ubutare yari yamenyesheje ko mu ndwi zibiri ziheze hashobora ubutare burenga amatoni igihumbi Hasani Kibeya yavuze kandi ko amafaranga ava muri ubwo butare asahiriza mu migambi ya leta iba yategekanije n'ukongereza amafaranga mva makungu akenegwa mu bisata bitandukanye tumukurikire
uburyo bwinjira mu giga bw'igihugu kandi ubwo buryo nibwo uca bufasha gusahiriza ibindi leta ibikeneye gushyira mu ngiro cyane cyane iyo hakenewe amahera mva makungu kugira ngo dushobore na twebwe kuronka ibikoresho kura hanze na cyane cyane no munsi ko twipfuza uca dushora ubutari buhinguwe rero dushoye n'uburyo buzovamwo bizoca bufasha kugira ngo dushobore kugura ibikoresho bizoca bifasha ko twuhingurira ngaha anye maze hari tuzoca dushora mu nyuma ubutari buhinguwe kandi bufise agaciro kanini gusumba turipfuza kongereza umwimbu nacyo gituma n'umunsi mu bushikiranganje anje turongoye ipfuza gushyira mu ngiro no gufasha amakoperative asanzwe yimba kwitunganya neza cyane cyane kugira ngo bakore ku mugaragaro berekane ibyo bimbye uko bingana turizera rero neza yuko vuba umwimbu ugiye kongerekana n'uburyo rero buzokwinjira nabwo nyine buzoca bwongereza navyo bizica bifasha abarundi kugira ngo ubutari waramire mu iterambere ry'igihugu gusahiriza iki kiga ca leta
Radio Indundi Culture
Radio Ndundi Culture amakuru twabateguriye tuyabandanize mu bijanye n'uburimyi aho bamwe mu barimyi bo muri zone Rukaramu komine Ntahangwa ni mu ntara ya Bujumbura bavuga ko bijukiye gukoresha ifumbire ya za nyabarega nk'uko bimaze guhimirizwa n'inzego za leta ariko ko nubwo bayikoresha bataronka umwimbu ushimishije batayivanze n'ifumbire mvaruganda iyindi ntambamye bashikiriza nuko atari bose bashobora kuronka iyo fumbire kuko hari abadatunze ibitungwa bitanga umwavu canke abadafise ibitoke kugira ngo bashobore kwikora ku bitumbutumbu vyavyo ino nkuru tuyibaze Egide Nahayo
Abo barimyi bemeza ko ubu bijukiye gukoresha ifumbire ya nyabarega kugira bashobore guhangana n'ikena gifumbire y'ihinguriro fomi haze imyaka harabarimyi bidoga ko batahera kuyigombora ibihe vy'irima bigakurikirwa n'ibindi batayironse ariko bavuga ko kwikoresha yonyene atamwe imbubaheza ngo baronke
Fumbire ne ntayo kubera ntaho twarayironde turayibura nk'ubu ibyo udutomate naterage n'intore nabuze ifumbire aho twaba twirondera hose ku maboti kabuze ati ntayo Sebaje bundi urabona hari ifumbire y'ibitungwa by'ingurube uyanze ndayiyora ngiye guteragira ibitegwa sinzi ko nabigize ku nabi manaciye amabanga uko ntangenda nyora ya fumbire shirako nafata umubyaro nawe ntashirako urya nagize nabandanze mbome ariko imbuto zagumye zibandanya zuma ariko ngira no nabigize nabingira abandi bashira hejuru bidakunda kuboneka umuntu adasaza arakoresha iyo nyene y'umwavu kore ya fumbire mbuze mbona umenga ntabwo ikunda kuboneka nka neza
turayishirako ariko ukabara kumenga biratotahaye mu minsi ukasanga ikigori cahishe sinzi karese mugaha handi naho twamenye nyene ifumbire ya kizungu ka twamenye ijya nyene kizungu
nubwo barimyi bijukiye gukoresha iyo mfumbire harabavuga ko nayitoroshye kuronka kwera izimvo uyu murimyi baho mu Rukarama sigura
ibyo nyamwega ni nziza mugaba ari kutarose na niyo ikizungu yo gucanga ntibishobora ibintu bishobora kuza neza nkaho urabona beshi nkaha kuironga ntibyoroshye utari nk'umuntu afise nk'udutungwa boroye ushobora kuronka iyo fumbire nyabare kuko ngaha nta bitoke bihari ngo umuntu abe yocaronka ibigumbugumbu ashyiremo mu kinogo kugira ngo azarashyiramo ibindi byatsi umva ntibyoroshye rero kuronka umwavu wa nyabare ngaha ntatewe nkuru umuntu seyo tumpe korogwa iyi fumbire iyo y'ikirundi ndayifise ariko sikoresha yonyine ntacino ndo
icyo bamwe mu banyagihugu bemeza kandi nuko nk'umwavu utangwa na bimwe mu bitungwa nk'inka cyangwa ingurube ari isoko ry'abawugura amakuru atangwa na bamwe muri aba banyagihugu akavuga ko uwo mwavu wabugugwa n'ihinguriro fomi kuva hatanguye ikibazo kijyanye no kudakwira kw'ifumbire nk'uko abarimyi baba bayisabye inzego z'igihugu zikaba zihimiriza abarimyi kwijukira gukoresha umwavu wa nyabarega
Ejide nahaye ubuyobozi bukuru bw'ikigo kijejwe gukurikirana igitegwa cikawa mu Burundi Odeka bushikiriza ko uguteba guhemba abarimyi bikawa ku matonorero amwamwe byavuye ku ngorane yahabaye mukuru wangwika amafaranga biciye ku buhinga bwa none bwa Lumikashi umuyobozi mukuru w'ico kigo Oscar Wikunda akaba yabishikirije inyuma yaho hari abarimyi bikawa bidogeye muko ako gahembo katevye kubashikira akaba yasavye abajejwe amatonorero basanzwe bashorerako kuba barariha abo barimyi maze bazoheze bishuze ayo mafaranga mu nyuma nayo kwihemba rya mbere harashimba ko ryagenze neza aho ibice 93% kw'ijana by'abarimyi bikawa bimaze guhembwa abasigaye bakaba batahembwe kubera amazina yari yanditse ku makonti buguruje adasa n'amazina yabo tumukurikira
Aje masasitrazi na masasoya prive no kuvuga ikibazo cyari cyabaye muri Lumikashi amahera yararungitswe ariko ntigeze ashikira banyeneyo kuko muri Lumikashi harabaye erere basanga hari abantu bahembye kabiri ya mafaranga yari kujya kuri bamwe bacha basanga bayahembye abandi bari baciye baje muri processes yo kuyarukuvura ariko byaratevye ari naco twaciye dusaba yuko banyenayo masitation boba barahemba mu yandi yiwabo hamaroho kuvrema ikazoba après twasabye rero yuko umurimyi wese yashikiwe niyo ku munsi wa kabiri windwiza azoza kuraba kuri konti yiwe amahera abo barimyi bose amafaranga azo ari ku makonti yabo ku kijyanye n'ihemba rya mbere duherutse kurangiza no babwira ko byagenze neza cyane ubu rero baba batama cyangwa batamakazi uwashoye wese yari yasabwe kuguruza konti rero no babwira yuko ihemba rya mbere ryagenze neza cyane aho gushikira isaha tugeze ku bice 93% y'abamaze guhembwa hakaba hasigaye abantu bashika 1,734 abo nabo bikaba byari byavuye yuko amafaranga ashitse ku makonti yabo basanze amazina adasa n'amazina y'amakonti bugurujeko ivyo navyo bikaba byaciye bisubira aho bari bashoreye abo nabo bakaba bazoroshwa amafaranga yabo bitarenze muri iyo ndwi tugiye gutangura abene gihugu baracika intege mu gihe bashorikawa yabo bakaza kuronka amafaranga ivyo bashaka kuyakoresha byaramaze guhera nk'ubu turabona yuko mu kwezi k'umunani ari ukwezi abene gihugu baba bakeneye ifumbire kugura imbuto bariko baragura ibikoresho by'abanyeshuri bazojana ku mashuri bivanye n'ubuhinga rero bwa none turiko turakoresha n'ihemba rya nyuma rigiye kuba muri ukwezi k'umunani rero turizera neza yuko abene gihugu bagiye kwijukira icyo gitegwa cyane
iyo hemba rya nyuma rero ry'ukwezi k'umunani rikaba rizotangura kuva itariki ya 17 gushika ku itariki ya 31 uko kwezi k'umunani nyene rero uno mwaka ubuyobozi bwa komine Rumonge buriko burakora rusansuma y'amakinga n'amapikipiki ubuyobozi bw'iyo komine bukamenyesha ko hari mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo vyari muri ico gisata nk'ibijanye n'ibituro no kumenya ababa bakoze amakosa ido ni dokuri no nkuru na Alice Ndayizeye
Igendikwa ryahere mu gisagara ca Rumonge haheze iminsi ibiri risuye kubandanya aho ririko rirabera muri zone Rumonge nk'uko biri mu itangazo ry'ubuyobozi bwa komine Rumonge Augustin Minani musitaneri w'iyo komine arasigura icatumye iyo ngingo ifatwa
yo rusanzwe sanswe itekanjwe n'itegeko rigenga amakore n'amatagisi ya komine rero cyo twifuza no kugira ngo tumenye afise amapikipiki afise amakinga tumenye naho baba tumenye n'igitigiri dufise cy'amapikipiki n'amakinga mu ikomine ibyo bize bitworohere gukurikirana izo ngendeshwa bitworohere no gupanga aho bahagarara ibitworohere mbere no kumenya no gutegekanya amafaranga ashobora kunyura mu ikomine avuye muri izo ngendeshwa
umusitanteri wa komine Rumonge arerekana ko hari gihaze muri ico gisata
cyane cyane ikibazo nyamukuru nuko usanga batagira aho bahagarara hanyuma ugasanga hari n'abakora amakosa bikagora kubafata ahatuvuze nk'abagenesha amapikipiki murabye ukuntu bariruka cyane iyo hageze rero kubasuzuma ugasanga biragoye rero bigatera n'amasanganya yo ariko dufata nk'abari kurenga amategeko tumara rero kubandika tukagira umwidondoro wabo ipikipiki na nyeneyo ipikipiki ariko zikosa ntibizotworohera kuko tuzuba tuzi nyine yahaba ntizokwiruka n'umushoferi tuzoheza turondere nyine ipikipiki duheze tumwe ikosa ryakozwe hanyuma hari hani twifuza yuko abagira ibituro hagarara ko haba mwisagara ca Rumonge haba mu mazone yande yagize komene ya Rumonge twifuza yuko abakoresha amapikipiki abakoresha makinga abagira ibituro aho babarizwa aho bahagarara kugira ngo nabo nyene biborohere n'abiyunguruza bamenye aho basanga
nayo kubijaye n'amakenga ko komine yo bishaka kubatoza yandi mafaranga yiyongera kuyo bahora batanga musitaneri Augustin Minani arabahumuriza
amafaranga mashasha batahora bari hagiye kurihishwa ko amafaranga atozwa ari mu itegeko uko bahora bayatanga n'ubu najya nyine ntiyadugijwe ahubwo gusa dushaka kubitegura neza kugira tubitunganye neza
abariko bakora ico gikorwa cyo gusansumiza ngendeshwa bakaba basanga bene amakinga n'amapikipiki kubituro vyayo ku masoko canke akorera amazone
mu bijanye n'indero habahora arabakoze 46 bishure gisumbuye Ecole Internationale ry'Igitega ntibabona iyo buca baja inyuma yaho iryo shure ryugariwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi kuva mu ntango z'umwaka w'ishure wimirije na bamwe mu bavyeyi baharereye batakabatakambira inzego zitandukanye guhagarika kugara iryo shure ryahoramwo abanyeshuri barenga 730 kuko bavuga ko batagira handi buca bashira abo bana mugirehe hasigaye ukwezi kumwe gusa kwa myandagaro kugira ngo uyo mwaka w'ishure mushasha utangure abagasaba ko ari bihaze kuri iryo shure byo terega umuti ariko abana bariko bariga ino nkuru tubibaza Aniseti Ntangufu
umwe mu bavyeyi barereye abana mu ishure Ecole Internationale y'Igitega riherutse gufatirwa ingingo n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yukugara kuva mu ntango z'umwaka w'ishure uza wa 2026 shira 2027 avugana mu babaro n'agahinda ko iyo ngingo bayakiriye nk'urufugo ruza rutateguje abandanya yerekana ko mu gihe hasigaye ukwezi kwa myandagaro gusa ko kwitegurira uyo mwaka w'ishure wimirije inze go zitandukanye zohagurukira rimwe abanyeshure barenga 70 harimwo abahora biga kuri iryo shure bariko barajuragirika muri kino gihe babone kugaruka kwiga muri Ecole Internationale y'Igitega ryuguruwe
ubu tuko turabona hasigaye kwezi kumwe ntitubona ingena abana bacu bazoja kwiga ico dusaba rero n'ukuri nk'umuvyeyi w'intara ngaha ayura amatari w'intara ya Gitega avugane na ministre kugira ngo batugurure ishure ry'abana bafume batanga derogation speciale hanyuma ivyo bintu kuneza igihugu n'ibibondo vyacu abana bige hanyuma ivyo bintu bikosogwe nibaza ko hatararengerana ko ivyo bintu bishobora gukosogwa
numwe mu bakozi 46 barangurira imirimo muri Ecole Internationale y'Igitega ya Lei amaze imyaka 30 ashikiriza ko iyo ngingo yukugara iryo shure inyuma y'imyaka 43 rirerera Uburundi n'amakungu yaje ari incamugongo ko batabona gutyo iyo bucabaja niyo bashira abana babo mu gihe ataho bikora atamushara mu mpera z'ukwezi biteze kandi ariwo bahora bikora ko
umukozi wese yabo wa leta canke umukozi akora ahigenga twese tubeshejweho n'umushahara tukabeshwaho na ya madeni mato mato kwegereri muri Ecole Internationale ivyo twebwe ntibikibaho kubera iyo ngingo yafashwe nawe uri umuvyeyi mu gatondo umwana arakubaza mama nzokwigahe papa nzokwigahe amajwi y'abana mukamara yumva kandi n'abarongoye igihugu nabonye n'abavyeyi inkuru izobashikira canke yarabashikire
abo bose batera ka umushikiranganje w'indero guhagarika ingingo y'ukugara Ecole Internationale y'Igitega kuko ivyo uburongozi bw'ishure bwasabwe bwabitanze ko kandi nibihaze botenyenya bigakosogwa ukebuke ariko ubwo gwaruka ruriko ruriga Alessandra Vitega Radio Indoni Culture
Rakoze mugenzi wacu Aniseti ntanguvu kuyo nkuru yari yaduteguriye hari nayo icirirangiza amakuru twateguriye tubashimire mwe mwese Marimi ateza birishimire na Kofi Olivier Rubere intware yafashije muhinga bw'ivyuma ano makuru mari komeye ashikizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugihe bihe byiza mwese murakoze